États-Unis, ni Sud Amérique. Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufite ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami. Nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'Abarundi n'abasirikare babo. Ibintu byagenze gute inyuma yaho nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinga ntaheze none cyane umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere. Yarabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1961 agenewe n'umwami. Yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda na 1963. Tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidel.
Duhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko Uburundi bwamye bufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe n'icyo zakora.
Zari zitunganijwe neza mu kuvuga ko umwami ariwe yari ntwaza ngabo kaminuza yari afise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe Uburundi bwari bucunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo. Ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara. Nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri umusirikare batavana n'ibunduki yiwe icumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi. Burundi ingabo zabwo zari Abarundi bose babagabo bakwishe ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru. Burundi bwari bwifashe mu byerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Reka turabandanye ikiganiro cyacu mu kanya gato.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,635,475,575,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,470,470 1,173,630 ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banyanyi b'ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi, ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize, nashaka kubaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho cyiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe
icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze kurya babaha Kalachnikov ni cyangwa ifare. Niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo, nivyo bintu, nivyo birwanisho Ruhonyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dusse Jerome, natumva.
Ati ubukonda yubona nabwo ikimeze nka kera, hari ubyo usanga bahejeje n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu n'iby'imigambo n'iby'izindirango mu Rwanda Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Turaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakoronije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar, babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. N'abasikari rero nibo baje bazanywe n'Abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi, aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi Abanyekongo babise ba Mususu.
Ego,
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva Ababiligi bashikira u Burundi n'u Rwanda gushika bagende.
Abadagi bahavuye ryari?
Abadagi bahavuye mu 1916 batsinzwe.
hacha haza babirigi mu mwaka w'2001
kuva 16 gushika 62
kuvyerekeye ico gisirikare cyariho c'abadage kugeneye cyari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya bizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal watwumva
yego menda bumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndabumva aho ndi gusandi mu Burundi ariko tutabumva neza
yego mufite ikibazo ikimvira
mufite ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi boba baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bicanye n'atrete do Kiganda nimwe batsinzwe nizagomba kubaza
murakoze
imbere y'uko mu bicama mbanze numva inyishu uko mu Burundi nitumva
reka mutumire abishure mumwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari izina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki zitandatu ukwezi kwa gatandatu ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka indwi hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wandiruhama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'u Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mpitemwo ko Uburundi bwanjye butayogera bwose nemere arasinya Kiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kwa bapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aaron ku murongo wa telefone Aaron uratwumva
ndabumva
yego utubwire izindi zina naho amagaye tumbe
Duhayimana Aaron ubwo ngo ndi mu gihugu cya Uganda
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ufise icyumviro ni kibazo
yego
yego bambere bwo mbanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kurwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya Trump uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishyure mu mwishyure
ni ntumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu ni ntumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki niyirongora byose ari gisirikare ari terambere ari teranyuma byose biva kuri politiki icyo gihe umwami mwezi yari se Barundi mwezi naho yari umutare umusa avuka yavutse kuri ntare ariko umunsi yima ntiyasubiye kuba mwene ntare yaciye aba mwezi yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa mwezi kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko ntagira umuryango umwami ni Sebarundi gusa arwanira Burundi atuma ko abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagacanke ku mupaka umwami araba Burundi ni Sebarundi arwanira abana biwe gusa bose kimwe nuko niko umwami wa kera yabigenza ibyubu nibindi urabonaho biteye
reka dufite kandi ari Remo araduteye akamo Remo uratwumva ku telefone
ndabumva
irindi zina ahamagaye
ruhamya ndi ku Rwanda Kigali ku Gisozi
ufise ikibazo ufise icyimviro
nagamba za mutumirwa abo basirikare ba mbere barwanishaga iki bajya ku rugamba bafite iki yabigeranya n'ubu ngubu nabahe bari bafite agaciro kugereranyije na bubu ngubu
murakoze asa ni wari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi reka abasubiriremwo Zeno
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bicurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho mu buhinga bwariho icyo gihe ubuhinga bwariho bwo gucura ibyuma babukura mu butare buvuye mu ivu barondeye neza barabahinga cyane cyane hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ibyuma indaraye isuka umuhoro icumu ryavuye mu butare bw'i Burundi ricurwa n'abarundi ndetse icumu rivuye mu butare bw'i Burundi mu minwe y'abarundi nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto nibyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye yagure Burundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko kugera ibushi hariya mu burengero kuduga mu Rwanda gusubira epfo nico gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho ico gihe Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda ico gihe nico gituma Burundi bwari bukomeye umwami yari akomeye iramahoro
murakoze tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana uratwumva
yego ndabumva
aha izina ahuri n'ikibazo cyangwa icyubiro
neza nadeza ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone ndavu
mu Burundi
yego mu Burundi
yego ikibazo icyumviro
ni icyumviro jewe ndimo ndaraba n'ibweza ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami amahoro yari menshi mu Burundi yarasasaganye mugani iyo hamaze kimwe turasoma igitabo cyangwa turimo turama itwari tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kurwanya umwami n'abari mu gihugu urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu bene gihugu bamwe ngo nabariya abandi nabariya anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amashakubiri mu Burundi twebwe isha twosaba yuko abarundi kujya nyine byari biri kambere na mbere yuko twogira ubwigenge nyine atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza acawundi ari hirya no hino ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere tugasangira kabisi n'agahiriye kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda mugani ubuhunye nta bikihari ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja ari umwicanyi jewe ngezeze ngaho murakoze
cyane John na nawe nyene ari ku murongo wa telefone John uratwumva
ndabumva cyane
irindi zina ahuri
ndayizeye muri state ya Iowa
yego ikibazo icyumviye
ndatanguye kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye
yego arabumva
urakagira amahoro nshuti yanjye
na mahoro cyane gose icambere cyo ngomba kubanza gushimira ijwi rya Amerika kutuzanira abantu b'inararibonye bakera batubwira ibintu bya kera ingene byagenze mu bisanzwe nk'abo nibo tuba dukeneye nka twebwe twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byifashe ni chatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo ibyo ni ibintu byiza cyane kose hanyuma ikindi kigira kabiri abo babiri n'abadage baje baje kugwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira mbega none n'uno munsi nk'abancumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera byoba bipfa kuki wabakirondera iki ko twamaze kwikukira uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi nashaka atucishirize ku mayanga icyo babakiturondera ko murakoze
murakoze mu mwishure
icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye baturondera ko ico dutunze ko twokibashorera tukibashorera ku mafaranga make cyane bakunguka inshuro zingahe cumi ndetse n'ibirenga nico cyari cyarabazanye n'imbere nico bari bakeneye nico gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose nico cyari cyabazanye ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi ko ari se kandi adacagura umwami ntiyarazi umuhutu nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe umwami ntiyarazi umuhutu ntiyarazi umututsi ntiyarazi umutwa ndetse ntiyarazi n'umugano yarazi umurundi yari Sebarundi ntiyari Sebaganwa ntiyari Sebatutsi ntiyari Segahutu ntiyari Segatwa oya Sebarundi Sebarundi gusa ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni ka karyoshye icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata natwe rero tubizi tubona twumva twange kandi twange neza kujya kwa gasore ya byanse ndaza kubakira ku mayange ngene yasize aturaze ngene twirwanira ngene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje ndo bibabwira hanyuma
yego ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibi z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu mwe muzi ayo mateka kuri ico gihe Burundi uko bumeze ubu imbibi zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'ico gihe haraho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje mu bivuga muri make
Burundi abami bacu cyane cyane ntare rugamba yategetse Burundi imbere ya mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho ntare rugamba yabyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo mwezi niwe niho yamubyariye ibushi ku mukenyezi w'umushikazi Kirima urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababirigi n'abongereza bumvikana abongereza bati mwababirigi mwebwe nimutureke twubake inzara ye iva Kairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afurika y'Epfo muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntituhabahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda byari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na mirongo itanu na zibiri abantu bazi bamwo icyo gihe bari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri n'ibihumbi mirongo itatu ni hafi komine nzima nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ibiri n'icyenda na kane
niho Burundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha iyo twayitakaje gute ko mwavuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ga n'icyo gihe
nicyo gihe
nyene
naho kubyerekeye bushi hasubiye muri Congo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Congo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbi bati mwababirigi mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha Burundi no mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze n'ukubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababirigi n'ibisongerezi byabo kuva kuri ajuda gushika kuri general bari ababirigi ariko hagati ya ajuda n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kubera ko abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye ubururu no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Congo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
gushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki cyenda ukwezi kw'indwi mirongo itandatu niho inteko z'ababirigi zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca ziha umwoho abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi itatu icyenda cumi na cumi na rimwe ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajyana babashyira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashyira harya igisenyi bati muragapfa mutabyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababirigi baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe z'Amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute
urumva muri mirongo itandatu niho Uburundi bwatangura kugira icyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibundu cyangwa ugasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'Uburundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri mirongo itandatu bati twaracererewe nta kundi tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazotungera umutekano no mu Rwanda mu gihe tuzoba twamaze kugenda bari babonye ko hagetse ndetse ko twakererewe ko nabo bakererewe batireka rero aho twakererewe tuharike kwiruka niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimo Juvenal Habyarimana harimo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemo niho rero batangura kurondera abambere na mbere barya barusiga barya banda beneye nabandi
yego reka turibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dusize Ndayisenga Ndayisenga uratwumva
ko ndagomba cyane
urihe irindi zina
ni Ndayisenga Vianne
urihe
ndi ngangu cyumvira
yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo ufite
yego
turabona yuko Burundi bwo hambere bwitwagwa mfami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubundi Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitwiga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina ka tsina muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi byikukiye bitwagwa n'abanyamahanga rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma Burundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma bwa kubyabwo ariko ibintu nk'ibyo nke tukumva tubyumva mbere kubyinshi gusumba aho mba intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyene abarundi tubyumva ubwacu nyene ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yunayeza kumara kuko ukuntu igihugu cyoba cyarikukiye gifite abasoda bacyo nyene ariko tukama dusanga injyane ziguma zigwira gusumba aho cyatwagwa n'abami cyanke cyatwagwa n'abakoroni akabazo kanjye karaba
murakoze reka bishure
ituvuze nyakugira amahoro nibyo ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose twarasubiye inyuma sinzi ngiye twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere y'uko yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi caricyo umutegetsi atabaye sebarundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umutusi cyangwa ndi umutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekara igisirikare cyo kica kikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe si uw'iwacu biba byononekaye byose demokarasi uvuze siniyumvira ko ishoboka atabumwe muri icyo gihugu buriho ata mutekano uriho ata muntu wa politika agira ati jewe ndi Sebarundi niho vyava ku ndwaro ya cyami nico gikura bamwe batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa wewe uri umutegetsi uri wa hirya y'ejo uri uwubu uri uzovukejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntituzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
murakoze dufise rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
ego ufise ikibazo ikimvira ushikiriza
ya ndafise ikibazo
ego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyu musaza numva ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turavye Tanzania umutanzania ubwoko ubwo ariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntaco bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honyine usanga ubwoko bwagumye bumarana none n'abami bayikoze uko cyangwe nabo babiri ginyene babikoze uko icyo gisho kibazo cyane
murakoze mu mwishure
nda mukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye Burundi n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika ikongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo ikongo batanze nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje katuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ntimusa mwebwe ntimureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye iki abahutu n'abatutsi mubona bapfike sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose ariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cera amacakubiri umuntu azagira ati jewe ngomba guhonya abatutsi bate akira amadora ngomba guhonya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha na wenye narathwa kuri Habimgisha irindi zina
Mzebewo
urihe
ni mu Burundi ngozi kumwumba.
Ego ikibazo icyumviro
bwo kwagushimira kabisa icyo iyo iyo mugabo cyo kigenda cyangwa cyakinyi cyane cyangwa cyatunezereje. Eh gusa kadivise kindi kibazo twashakuzikiriza twese twamwe dufise.
Yego mubaze
ni kibazo kadivise twebwe abantu babashomeri bari ne mu Burundi bamwe bamwe bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi twashaka mujye dutumire ko Dr. Minise yazengira isha tuvugane twe agirira amatubwiye.
Nibaza icyo kibazo kiri hanze y'ibyo turiko turavuga. Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego murakoze.
Nani murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka wa 1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi mwakoranye gute n'ababirigi mu gushira izo ntego.
Mu gushira izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona kwa gasore yatsinze yatsinze kandi nsinzi yayindi itarashikwa ko kandi nsinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe 91% amajwi ya rwa gasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58-64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe 91%. Atsinze bati ntibishoboka kudutsinda turagutsindaho, maze baca kuri bene wabo sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa inda z'ingoma nizo zamuganda kuri, maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavandure n'ababirigi rwose oya kwa gasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 ukwezi itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororo kanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono, ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda. Nta n'umwe yari yigeze aja mu Gisota, nta n'umwe naje nari ndabarongoye, nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti ibyo ndazi bundi ingene barasa. Nuko biva aho ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye guserukira Ububiligi Enikio namubwira nti duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare, abadufasha gukigisha, ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana, kandi twarakoranye, kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite. Simeon uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Ego ufite ikibazo ku mutumire cyangwa icyumvi?
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'abakoroni bamaze kuva mu Burundi, ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo. Ego ikibazo nari nditse ni icyo ugereranije n'ingabo z'umwami ukuntu zagiye.
Murakoze arabishure.
Ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga nibwo budasa bwa mbere ubudasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura ariko muri 1663 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi izo twakoze ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka mirongo hari abanyekongo n'abasikari b'abadagi baje kubarwanira bari baribagiye kubakangura naragiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka itabaranya ni muze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga ariko benshi baraje nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami bari abarundi bose barwana bari bafise amacumu n'imiheto kuri ku gisirikare cy'icyo gihe n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro nibwo budasa ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma
yego
kira amahoro
murakoze
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
bitanga imana twakuye na wenyine aho uri ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije
aho ndi igitega
yego
ikibazo nari mfise mu kijyanye no kuntu ingabo zakurikira umwami baba baragihinduye hana bakaziyiraniriza kandi umwami yakari baga ku ngoma
mumwishure
sinumvise neza
mose buriya mukabaza icyo kibazo
yego ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma
muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami
umwami bakamunyuraniriza ingabo
hari umwami kanaka mwe mushaka kuvuga cyane ni muri rusange
navuze muri rusange
yego
niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga icyo ushaka kuvuga niba ari icyo birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami akira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagaba umwami w'abami w'umurundi umurundi umwami w'uburundi akira umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwo bahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopoldo Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yaciye ahunga
kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatutsi bose tubamare bibiheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa ikintu mushikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Zenu nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kubyabanzwe mu Burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama y'i Berlin bati rero abo ni ibihugu by'ibihangange by'iburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakennye turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ntitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababirigi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'Uburundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego reka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimire umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzura ya mukubibaza byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komiseri ajejwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abansi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu tubako turavuga ku ishingwa ry'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimire mwese mwa shabaye kuduhamagara mukabaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro vyanyu na mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere
Radio Jwi rya Amerika.